América. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ku munsi wa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosa. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri web3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Nibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya gikiza cha corona. Kaze mwese. Ubushikiriza manza mu Rwanda bwemeje ko bwataye muri yompi umuhungu w'umucuruzi akomeye muri icyo gihugu François Xavier Mironko. Bivugwa ko Jean-Pierre Mironko aregwa kuba yaribye amashanyarazi bakoresha mu ruganda. Uwo ni Bwana Faustin Nkusi aserukira urwego rw'ubushikiriza manza mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyamalawi baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri nyuma y'umwaka sentare yo muri icyo gihugu itemeje insinzi ya Perezida Peter Mutharika ku mpamvu zo kwiba amajwi. Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Nk'uko byari byitezwe, abaturage bazindutse yarubika bajya ku mirongo imbere y'ibiro by'amatora. Mu itora ry'uyu munsi, Perezida usanzwe ho Peter Mutharika ahanganye na Lazarus Chakwera wo mu ishyaka batavuga rumwe. Ubushize uyu yari yatsinzwe amatora bamurushije amajwi 159. Urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangaje ko umukandida uri bwegukana amajwi arenze 50% biri butangazwe ko yatsinze. Chifundo Kachale, umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu cyumweru gishize, yijeje rubanda ko azayayobora neza n'ibizayavamo bikazaba byizewe kandi byemewe n'abayahiganwamo. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Malawi mu kwa kabiri k'umwaka ushize rwatesheje agaciro amatora yari yabaye icyo gihe rumaze kwemeza ko yaranzwe n'inenge nyinshi. Rwongeye kubyemeza ku rwego rw'ubujurire mu kwa gatanu, bityo ibyayavuyemo biraseswa. Akanama gashinzwe amatora kashyizeho urukarabiro ku biro by'amatora byose kugira ngo bifashe abantu kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona imaze guhitana abantu 11 muri 700 bayanduye muri icyo gihugu.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yarengutse muri sentare mu rubanza rwerekeye ruswa rwasubiye kubandanya. Fidel Niyongabo arabitubwira.
Jacob Zuma yaserutse muri sentare uno munsi kuwa kabiri. Yaje kuburana ku byaha bitari bike yagirizwa birimwo ruswa. Zuma ariko acigura urubanza ku bwoko bw'ibyaha 16 bifatiye ku masezerano yerekeye ibigwanisho by'agaciro k'imiliyaridi 2 z'amadolari n'isosiyete y'abafaransa Thales mu mwaka w'1999 igihe Zuma yari cegera cya perezida. Yagirizwa ko yaki igiturire cy'iyo sosiyete Thales mu mwaka w'1999. Yasubiye kwagirizwa ivyo vyaha mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018, ukwezi kumwe inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC umwirukanye mu mabanga yiwe, inyuma y'uko intwaro yiwe iranzwe n'ivyagirizo vya ruswa. Zuma yabaye perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 no mwaka w'2018 ariyamiriza ivyaha byose yagirizwa. Avuga ko aritotezwa rifatiye ku mpamvu za politiki. Urubanza guno munsi rwari rwerekeye cyane cyane gushyira itariki ruzobandanizwa ko by'ukuri inyuma yako Zuma agerageje akatari gake gutuma rufutwa canke rutebeshwa. Nta tariki umucamanza Daya Pillai yashizeho yerekeye itanguzwa ry'urubanza nyakuri.
Abapolisi bakomeye bari imbere y'abari mu myerekano yabaye mu ijoro ry'ejo bashaka gusenyura ikimenyetso cya Perezida Andrew Jackson kiri iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abigaragambya bari baziritse iyo shusho imigozi bashaka kuyikurura ngo bayitembagaze. Gusa polisi ishinzwe kurinda icyanya iyo shusho irimo yabirukanye batarabigeraho ikoresheje ndembo n'imyuka ijyana mu maso. Ejo kuwa mbere, Perezida wa Amerika Donald Trump abinyujije ku rubuga rwa Twitter yihanije abigaragambya avuga ko bashobora kugerwaho n'igifungo cy'imyaka 10 nk'uko biteganywa n'itegeko ryerekeye kubungabunga inzibutso. Iyo shusho ya perezida wa karindwi wa Amerika wategetse hagati y'umwaka w'1829 n'umwaka w'1837 imwerekana yambaye imyenda ya gisirikare ari ku ifarashi, bigaragaza ko yari umusirikare mbere y'uko aba perezida. Ariko uwo mugabo anengwa kuba yarasinye itegeko ryakuye Abanyamerika bakavukire ku butaka bwabo mu majyepfo y'igihugu, benshi bagapfa bagana mu burengerazuba. Yagiraga kandi abacakara benshi yakoreshaga mu mirima ye muri Tennessee kandi akabafata nabi cyane. Ishusho nk'iyi cyangwa bimwe mu bimenyetso ndangamateka bifatwa nk'ibyogagize kandamiza abazungu bakorera abirabura n'amateka y'ubucakara byagiye bikurwaho bihirikwa cyangwa bigasarikwa mu myigaragambyo yakurikiye iyicwa ry'umwirabura George Floyd, wakaba yaraguye mu maboko ya polisi mu kwezi gushize mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota.
Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Burundi. Mu Burundi inama nshingamateka yemeje amazina abiri y'abategetsi muri leta nshasha, Prosper Bazombanza n'icegera c'umukuru w'igihugu na Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere. Batanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bazorahira ku munsi wa gatatu w'indwi kugira batangure amabanga yabo. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Namatora tagoranye mu nama nshingamateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu gyerekeye igikorwa cy'abazindukanye.
Inama ya bose mujumve au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura ni kete yanditswe ejo hagise tariki 22. Conformément à l'article 123
Atriketi rivuga riti banyakubahwa abashingamateka, twisunze ingingo y'123 y'ibwirizwa shingiro. Jewe umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze. Ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu na Rengiyome Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2014 kugera muri 2015 aturuka mu mbwambwe Iprona ishami riri muri leta. Yemejwe ku majwi 91 ku bacinga mateka 94 bari bitavye ibikorwa, babiri baramuhakana umwe nawe ntacu yabivuze ko. Arengiyo Mibunyone nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi 92 ku bashinga amateka 94 bari bahari, babiri nabo baramuhakana. Bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu, afise n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare, commissaire de police général nk'uko ababizi bavyemeza. Yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2011, ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'2015 gushika ubu. Nubwo biruko itorwa ry'izo ndongozi ntijyanejereje abashingamateka bose, kuko ryabaye abashingamateka baturuka mu mbwambwe Sanala utavuga rumwe na leta atariho bari. No gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ricegera ca mbere c'ubutwari inama nshingamateka siho yari. Mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe. Uwo mugambwe uti abashingamateka bigenga bo mugambwe Sanel ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi. Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde. Uwo mugambwe Sanel wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihuti huti bakemezwa n'abashingamateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora. Abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshingamateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana. Ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kundwiheze umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora, ntimugire ubwoba, ndazirindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu ivyingimba nibihagarare. twekwi hamenye abatwenzi kuva ubu nta kuniga mu jambo kuko uburenganzira ni bwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose
la cour décide
Ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Aringe mebunyoni yemejwe kuba umushikiranganje wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika byo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe uburayi na Amerika vyagiriza izo ntwaza ngabo ko ziri mu bahohoteye agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshingamateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Umugwi ujejwe amatora mu Burundi seni kuri uyu wa gatanu uraja kwerekana aho ugejeje integuro y'amatora y'abakenguza amateka azoba kuwa 20 ukwezi kw'indwi Loje Wirikaneza arabitubwira
Kuri uyu wa kabiri umugwi seni higaniro hakoranije amenyesha makuru cyane cyo kubabwira ko amatora atarahera nubwo umukuru w'igihugu yabashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye kuwa 20 ukwezi kwa gatanu guheze Pierre Claver Kazise umukuru wa seni yamenyesheje ko mu yabakenguza amateka azoba kuwa 20 ukwezi k'umunani imigambwe itanu ari imaze gutanga intonde n'amadosiye hamwe n'abigenga babiri mugabo kumwe muri batakiriwe Pierre Claver Kazise umukuru mu gutegura amatora
yerekeye amatora y'abakenguza amateka baramaze kwakira amadosiye yabitoza turayasuzuma hamenye no munsi karakaryo keza kugira ngo tubabwire ibyavuyemo mwamenya ko migambwe itanu yarazanye intonde n'amadosiye yabitoza hariho kandi n'abigenga babiri bazanye amadosiye umwe azana dosiye mu ntara ya Bururi ubundi azana dosiye muri meri ya Bujumbura inyuma yo gusuzuma ayo madosiye se niyasanze abo bose bari bakwije ibisabwa kiretse uwitoza yigenga umwe muri meri ya Bujumbura seni ntiyamwemereye mugabo iyo bigenze gutyo kugira ngo murazi yuko afise uburenganzira bwo kuja kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi nawe twarabonye yuko yabikoze izoheza rero murabire ibibereye
aya matora y'abakenguza amateka afite icyatandukaniye ko n'ayandi azitabwa n'abajenama b'amakomine batowe mu kwezi kwa gatanu kandi akazobera ku migwa mikuru y'intara abakeneye kuja kuyagenzura kazihise yabahamagariye kutarenza igenekerezo rya 30 kuno kwezi kugira ngo babe babimenyesheje
hano kugusa kandi ko mu itora y'abakenguza amateka abatora arabajenama b'amakomine nabo nk'uko mubizi baratowe barazwe ubu turaje mu gihugu cyose bangana 3000 n'amajanane na 50 n'abatatu iyo tora ry'abakenguza amateka ribera mu ntara imwe yose abajenama b'amakomine b'iyo ntara bagatora abakenguza amateka babiri bazoseruka iyo ntara mu nama nkenguza amateka byerekeye ikiringo cyo kwiyamamaza zomenyeshwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu twiteze muri iyi minsi ya vuba
ku itariki ya 24 uko kwezi k'umunani nyene hazoca amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakaritie umugwisano usigura ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo bazokwita abayo matora hamwe n'abitoza boroherwe
twarimviye kuborohereza ibyandikije ku mazone abegereye icya kabiri nta bintu byinshi twabasinye basabwa bajana karanga muntu yabo bakayerekana hamwe n'ikarata y'itora bagaca rero babandika twasaba ntibiri uzokwihenda ngo agende kwitoza ku mutumba cyanke karitiye atabamwe kuko ntibyemewe umuntu yitoza ku mutumba asanzwe abako cyanke muri karitiye abako byerekeye kwitoza ku mitumba nuko turazi ibiharuro by'amaze kwiyandikisha kwitoza ari ibiharuro bimeze neza kuko ku mutumba wose turazi intara nka zose bararenga abantu ndwi bamaze kwitoza hari aho bareka gusumba ni byiza rero ko twese kuma tubatera intege ugomba kwitoza ashobore kubikora
umukuru w'umugwiseni yahamagarira abazorunga ikindorerezi mu matora yimirije kuzokwihutira kurungikiriza egeranyo vyerekana uko azoba yagenze. Mu bisanzwe inzego nshasha z'igihugu zogiyeho aya matora yose yarangiye, ariko uruvuga iturumbuka rwa president Pierre Nkurunziza rwabaye kwa munara ku kwezi rwatumye zihutishwa. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika.
Ubucamanza bw'u Rwanda butangaza ko umunyemari Mironko François Xavier adafunzwe, ahubwo hafunzwe umuhungu wiwe Mironko Jean-Pierre akurikiranwaho icaha cyo kwiba umuriro bakoresha ku ruganda rwabo rukora ibikoresho vya plastique. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru yifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko. Uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa, maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste atangaza ko uruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye, ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we.
Abafunze bakurikiranwe n'umuhungu we. Mu ruganda rwabo harimo ubuzo bw'ibyumuriro, uruganda rwabo bw'ibyumuriro igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe babidushikirije.
Hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha?
Bifatwa nk'icyaha, gifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu, kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri ibyo.
Wenda banavuga ko ari Mironko, nibaza ko ari uko uruganda rurwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo. Ni ukuvuga ngo rero abavuga ko ari mu muzehe Mironko ntabwo ari byo. Intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean Pierre yaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba sosiyete ishinzwe ingufu mu Rwanda REG. Bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi. Ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe, insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi, aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutswe, imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana.
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha.
Ntabwo muza agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute
byose nibwo tuzabimenya, kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri fraud.
Umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ari amande ya miliyoni 10, noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana. Uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastike niryo rwa mbere rwubatswe mu Rwanda, kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976. Urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura n'ibidosiye rushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi bahurikiye mu migambwe itandukanye barabandanya gushikiriza ibyiyumviro byabo ku kuntu Uburundi bwo bavanura n'indyane zaburanze kuva ukironka intahe yo kwikukira. Mu kiganiro Maître Rufyikiri arongoye umuhari Morena Mouvement Républicain pour la Renaissance de la Nation hamwe n'ambassadeur Isidore Mbayahaga bavuganye na mugenzi wacu Frédéric Ngundikije bacirya nino umuzi w'izo ndyane. Reka dutangure twumvirize Maître Isidore Rufyikiri.
Ibyane n'ingorane zashukira Uburundi kuva kwikukira bihagaze ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uruhara rw'abanyamahanga abazungu bagomba kuguma mu Burundi, kuguma baganza Uburundi, hanyuma bagatora babonye dipandasi yayo bagatora uburyo bw'ingene ukoresha imigambwe kugira baryanishe Abarundi, baca bakoresha imigambwe gutyo. Kwa Gasore aje gutorwa yaciye yicwa nabo bavukana kanisha byitwa yuko yapfuye ya politiki mugabo umuzungu wewe yashaka senye Burundi igende guhaguruka mu buryo bwishikana uwo ni uwa mbere ubwira kabiri n'umurundi wenyine imyaka yose umuzungu yagumye arondera ingene ajyanisha abarundi we burumva ibyo abakeneye aya mafise abarundi baba mu baganwa baba mu Abatutsi aya mafise akazi k'abarundi bitwaje za politiki n'imikambwe kugira baba aribo bakorana agaheza akabakoresha ubwabo bwobo kubera ubwenge buke cyane kubera ubukunzi bw'imba cyane byose hamwe bagashoje nabwo bagatsindira gukoreshwa nk'abashangiro n'umuzungu ababesha ngo agasharo mu butegetsi bwihuse
reka tuje ko namwe kuri ambasaderi Isidore Mbayihaga ku bwanyu ibintu byabaye nk'intambamyi byabuje abarundi gufata inzira y'iterambere ku bwanyu kuva uburundi bucikukira nk'ibi
murakoze cyane nibaza ko ku cya mbere duhaga cyose n'abinyuze ko na metri z'ikiri intambamyi ya mbere yagiye yabaye nk'uko hari abazungu abakoloni bamwe igihugu independansi ibonetse bayitanze batabishaka kuko bagomba yuko baguma aha hari inyungu barondera n'ibyo barondera ngaha babona rero yuko batore ku Burundi ngo yakundi andera abandi barundi bahemukira bagenzi babo bahemukira bene wabo abaribo bashyira ngaho abayobozi b'igihugu mugabo urumva ko ari abazungu baheze bakashyira abo barundi bene wabo nicyo gituma rero uko metero abivuze nabona yuko habaye gucanisha n'abantu basanga ba gasore yarondeye ukwikukira bene babo ntibashyira mu Rwanda kuva kiriya gihe rero urabona yuko haciye haba intwaro twovuga ko itabyifasheho neza kuko yari intwaro tareka ngo abarundi bashikire igice biyumvira hari akagusa abantu gatera agatwara ku nyene mbese ngo rero ko habaye nk'umuryango kuko barahererekanye rero kuva icyo gihe urabona yuko hahavuye habaho gukumira donko ugasanga ni intwaro ikumira intwaro yaryo kora tuvuwe abantu ugasanga barakirubikwa nicyo gituma rero ugasanga kenshi abantu babaye ihuzwa butari bwo urundi bugatangura gucanamo ndetse ugasanga iyo politiki y'abo bazungu nyine bashyira muri abo kuko havuye abakoloni rero baca bahasiga abakoloni birabura aribo bene bacu babakorera urabona yuko bahavuye bahagara gushima cy'amoko abantu bagaheza bagacana mu biturutse ku moko ibyo rero nibaza yuko byagiye birakurikirana uko ibirimbo byagiye bikurikirana intwaro zishyika zine amarepubulika na yose bigaruka urabona yuko ibintu byahavuye bitangura kugomba guhindura isura aho intwaro ya demokarasi itaruriye mugabo urabona ko n'ubu bikaribira byaba abandi aribyo nyine bitemera gushika ubu yuko abarundi basangira ubutegetsi nibaza yuko rero icyageze yabituma ni indambi no gukoreshwa no kuboko k'umuzungu kubw'inyungu ziwe zari ngaha ibyo ntitwabideha bose barabizi yuko hari abantu benshi bakora mugabo batikorera cyangwa badakorera igihugu ariko bafise ahandi bakura amategeko atari
ariko ambasaderi Mbayihaga abarundi barayamaze bavuga ati ushaka gusenya ugwiwe umutizi umuhoro uruhara sugwa barundi muri izo ndyane zose
uko twavuze ngo risanzwe uruhara rw'ubwo nubwo barundi mugazuga barundi bose kuko nubwo barundi ariko bakorera umuzungu abo hore nibo banyira bayazana nibo batagomba yuko abarundi babana uko mu bisanzwe abarundi bobo barabana kandi baravuga ururimi rumwe basangiye utuntu twose urabona ko kuva kera amoko yose ngaha mu gihugu barasabiranira abageni bagahana inka bakagira gute umugabo hariho abantu uwo mubano mwiza w'abarundi batawemera ni ba barundi nyine uguze rero muvuze ngo izo ndyane cyangwa tugushaka gukemurwe bamutiza umuhoro yegome nibyo abo barundi bariho mugabo nakagwi gatoya k'abarundi kagora bene wabo kugira ngo uburundi bugire gutekana ngo butere imbere kubera bakoresha ukuboko k'umuzungu ari nyuma yabo abakoresha nicyo gituma rero hajya ba mu Kirundi baravuga yuko umusoda mubi mu bisanzwe sufora nabi agahusha ariko umusoda mubi n'urasa nabi akarasa abo bari kumwe ibyo rero nibaza yuko ibyo ni ikibazo gikomeye nibyo n'abarundi mugabo nakagwi k'abarundi kandi gakoraga n'abo bazungu n'ubu kakiri munsi y'ikiganza cyabo badashobora kugira ngo biyumvire ibyumviro byabo cyangwa bashyikire bene wabo twuvuga yuko bacitse nk'abajya babo bazungu.
Reka tugaruke kuri Maître Isidore Rufyikiri, mwavuze uruhara rw'abakoloni mu ndyane zabaye hagati y'Abarundi, ariko nk'uko twabibajije ambasaderi Mbayaga turundi bavuga ati ushaka gusenya ugwiwe umutiza umuhoro, uruhara si urw'Abarundi koko?
Niko cyane, kuko umuzungu we yari karagwana ngo asize Uburundi inyuma aronke nyina byicikamwo anyura amatungo ari mu Burundi bahagiza Kongo muri Kiraraki. Nibisanzwe bahita kukoresha ubwenge bw'izuba mugabo utiza umuhoro ngo wapima ubwiwe mu Burundi. Abarundi rero nari natangwe kuyivuga wigweje kuva mu 1961 bica bagira amatora yaica abasore n'ibindi byose byakurikije, hama harimo ukuboko k'umunyamahanga gukora kwinyegeje mugabo gukoresha akazi k'abantu b'Abarundi birukanwe mu ncabwenge za politike bakoreshwa nka bemera gukoreshwa nk'abameshwe neza uraduwe rwa gasore baganwa bago kukwica kwa gasore bitwaje ngo bari muri ya politike y'imigambwe uravye mu mirongo 65 nico kimwe uravye 22 ushaka ko umuzungu usohanze 88 usanzwe ko umunyamahanga ucyane mu bushyo bwawe ngo nimaye ko ufite amahanga mugabo gihe cyose baba bafite bo ntibaboneka bana bafite akazi k'Abarundi b'Abahutu cyangwa Abatutsi n'Abaganwa yiyita ngo bari ko bakina politiki mugabo muzungu bari ko bakora ko batangira bakorera umuzungu. Ibyo ntitugatinye kubivuga, hari ibintu bavuga ngo sendeje mukora nabi gikora nabi ndabizi ndiwa mbere ndabizi yani mu wa mbere mugabo igihe sendeje ivuga iti Abarundi muragaba twirinde ukuboko kw'abanyamahanga bashengera bamwe bamwe baraja kudusambuza uko n'ukuri ntibazababeshe ngo ariko barabashuza ngo sibyo. Ibyo n'ukuri cyane cyane kuri abo Barundi aribo bama barondera gushobora kwigira ibikoresho by'abazungu kwagura Abarundi. Ariko iyo leta ihari ijegajega itabona imyija cyane ifise ibihengeri ituma uwo muzungu aza cyane bituma abanyagihugu bihebura nk'imyaka 15 tumazemo abanyagihugu bihebuye barondera kwiyungunganya ku buryo bwose bushobotse ushizemo no kurondera kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga cyane k'umucangiro w'umunyamahanga. Ibyo rero leta iriho niyo zikayiraba ko icyo gihengeto gisigaza mu gushyiraho ubutegetsi butuma abanyagihugu batihebura.
Maître Isidore Rufyikiri, mu gihe koko Abarundi boba bahindwa n'abakoloni inshu zova he akamumotera nk'Abarundi nk'abo naka
akamo nobatera ubwa mbere Abarundi bageguze kwigenza nk'ibicucu cyane cyane abo yitwa amanyacabwenge uraba ugiye kuraba uko bakora ugasanga mu by'ukuri nta bwenge bagira. Umuzungu ntakunda umuhutu, ntakunda umututsi, ntakunda umugano, ntakunda umutwa, akunda inyungu ziwe. Iyo umukundiye ukajondama kubera ubukunzi bwe nashanke kubera ubwenge buke canke bwose akagukoresha ukamufasha kuri iki gihugu cawe aracica kandi mu mpera n'imperuka nawe arakwica arawugira umucakara mu gihugu cawe yamaze kugishikira akamuno watera Barundi barondikazi yitwa ngo mugira politiki. Iyo cya mbere ndabasabye ni uko mugeguza ibyo bintu byo guhanira amaronko ugasanga n'umuntu ariko aragwana nk'iyo pozisiyo mu by'ukuri yitwaza iyo yitwaza iyo yitwaza iyindi mugabo mu by'ukuri ikimuhota bishinga ari ukuntu yocakira ubushikiranganji ni uko ambasade iki kugira ngo ntizarya yihuta niba bitamuvunye. Ibyo tubona ntituzo turabeshana nicyo gituma twe tubona tubura yuko leta nk'umukuru w'igihugu ariho iyaba ari uwo mugira jewe ikintu yakoze.
Ambasaderi Isidore Mbayaga, ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mvugane ni radio Ijwi y'Amerika.
Namwe ni nanjye ndabakengurukiye cyane.
Murakoze, ndabashimiye namwe Maître Isidore Rufyikiri ku kanya mwatoye kugira ngo mvugane ni radio Ijwi y'Amerika.
ego se dovevi che da da uscire quando si muove ma ma sapere le tue amiche
murakoze cyane gose
njitse namo bagenzi muduteza amatwi ibiganiro byacu byo kuri no saha bigarukiye ngaha icyo cyari gice cy'ikiganiro muri sanga cyo uyu munsi ikiganiro kirambuye mushobora kukironka ku rubuga rwacu rwa internet ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com YouTube na Facebook byacu ni VOA radio yacu bari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira ibihe byiza mubandanye mwumviriza radio mukunda ijwi